Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umuvyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuze ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka vyose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mwaka 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazimayongo kuva muri uwo mwaka 2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi atabantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu byifashe, kuko uburongo uyu mugwi 6TV nyine muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe, baremeza ko mu Burundi atabantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mwaka 2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mwambwira izina kanuni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Iconzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukuja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. Nubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburiwe irengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Focode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Focode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'1972. Abo babuze ababo bamenyesha ko ata kintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe ntumushingure. Ako gahinda ni nako n'ababuze ababo mu mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru k'inyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka 2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza. Hari gihe biyumvira ko bavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda ku mva yiwe tugashyiraho nk'udushurwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba. Ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu, nuko nyine ibibazo ntibibora pe.
Mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe.
Muri Kavib turemesha cyane imiryango yabuze, tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha cyo kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi. Kandi n'amadosiye arikagenda neza arikarakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpana vyahishashirahe ariyo la Cour Penale Internationale nico bita Groupe de Travail des Nations Unies sur les Disparitions Forcées kugira botebutse amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.